Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41 kugera saa 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru rero, abaturage 1000 baraye bahunze imirwano hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge mu Minembwe.
Ibintu byose twabisize kuva ku isahani kugeza ku matera y'abana n'ibirengeti byose turahangaha turi ku musozi n'abana ntacyo dufite.
Twahunze turi no mu madego kuko turagenda duhunga n'abana, twatakiye leta nta kintu na kimwe yatugejejeho.
Aba ni bamwe muri aba baturage bo mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahunze kubera rero intambara hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari abanzirizwa nk'uko mubizi nayo hirya no hino ku isi. Aya mwateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Waramutse Thomas. Tuyahere mu yavugwa aha muri Leta Zunze za Amerika. Abademokrate 10 ba mbere b'abakandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cyo kuwa gatatu ku mugoroba baratanguye ubwa mbere gushikiriza imigambi bafitiye abanyagihugu mu rukurikirane rw'imyiyamamazo y'amatora yo mu 2020. Bose uko ari 10 bahuriza hamwe ko perezida w'umurepublikani Donald Trump akwiye gukinjura, adakwiye gutwarira manda ya kabiri. Nka bose kandi bagarutse ku bibazo bikomakomeye bidasigwa inyuma, harimo ibya bimukira, ibibazo byo kuvuza Abanyamerika bose hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ku Banyamerika bwabaye ubwa mbere babona igitigiri kingana uko cy'abademokrate bariko barahangana hagati yabo mu gice cya mbere cyo guhiganirwa uzoshobora kurwana na Perezida Trump mu matora yimirije. Abandi 10 b'abademokrate bitezwe kuri uyu munsi wa kane ku mugoroba nabo bagashikiriza imigambi yabo, barimo Joe Biden yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu kuri leta ya Perezida Obama. Muri Afrika, abasirikare bashigikiye leta ya Libya yemewe n'amakungu bashikiriza ko bafashe igisagara cyo mu manuko bwa Tripoli cyari mu minwe ya leta batavuga rumwe iri mu buseruko. Abategetsi barimo n'umushikiranganji wa mbere Fayez al-Sarraj wa leta yavuye mu biganiro bashikirije jo kuwa gatatu ko bafashe igisagara cya Gariane mu gitero baburiye bubiriye inteko za generale Khalifa Haftar. Igisirikare cya Haftar cyari cyashinze ibiro kandi hari ibitaro hamwe n'igituro cy'indege za kajugujugu. Abasirikare ba Haftar baremeza ko bari mu mirwano igiriyane, ariko banse kwemera ko batakaje ico gisagara. Imirwano hagati y'ivyo bisirikare bibiri haraheze amezi atari make ibera mu micungararo ya Tripoli, ahata ruhande na rumwe byagaragaye ko gwateye intambuko muri izo ntambara. Leta ya gisosialiste ya Venezuela yatangaje ejo kwa gatatu ko yaburijemwo abagerageje kudeta yagiriza ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, Colombia na Chili gukorana n'intwazangabo z'abasirikare kugira bagandagure Perezida Nicolas Maduro bagashiraho umujenerali mu kibanza ciwe. Ayo makuru yashikirijwe n'umushikiranganji muri Venezuela nk'uko bishikirizwa n'iturukanzo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru wa Venezuela Rodriguez yavuze ko uwo mugambi warimwo intwazangabo za gisirikare zikiri ku zikiri ku mirimo hamwe n'abakukurutse mu gisirikare kandi wategerezwa gukorwa hagati y'umunsi w'Imana n'uwa mbere mu mpera z'indwi irangiye. Uwo mugambi wagiriza kandi umukuru w'igihugu cya Colombia Ivan Duque afatanije n'uwashiri Sebastian Pinera hamwe n'umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika John Bolton. Uburaya bwa hanuye igihugu cya Irani ejo ku wa gatatu kubandanya gukurikiza ibyo cyiyemeje biri mu masezerano ya nuclear yo mu 2015 mu gishingo cyo gushavura no kwihora ku bihano by'ubutunzi Amerika yongeye kubafatira. Ambasaderi w'umuryango umwe bwa Buraya Yao Vale de Almeida mu nama ya ONU ijijwe amahoro n'umutekano ku isi yashikirije ku uwo muryango hamwe n'amakungu bazobandanya gukora kugira babe hafi ya Iran mu kugifasha kubahiriza ibyatewe kw'imikono. Abanyaburaya bamaze ikiringo kirenga umwaka bakora uko ubwa mbere bagerageje kugondoza perezida wa Amerika Donald Trump kuvavanura n'ayo masezerano ariko barananiwe, hanyuma bariko baragerageza kugumiza Iran muri yo. Irani ariko Irani yamye yidoga ko kuva kwa Amerika muri ayo masezerano hamwe n'ibindi bihano byashyizweho byabangamiye ubutunzi bw'icyo gihugu. Muri Libya naho ubwato bw'i mu Burayi naho ubwato bw'Ubudagi butwaye bimukira 42 batabawe ku nkengera za Libya bwarinjiye mu mazi y'Ubutaliyano buca kubiri n'itegeko ry'Ubutaliyano ribuza ubwato nk'ubwo kwinjira mu mazi yabwo. Kapiteni w'ubwo bwato yashikirije ko yari amaze indwi zibiri mu mazi mu gihe atagihugu na kimwe cyari cemeye kwakira ubwo bwato.
Aloyizi Bigirimana, urakoze rwose ku makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru mu biyaga bigari. Mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage ibihumbi baraye bahunze imirwano hagati y'abamayimayi n'abanyamurenge bo mu mutwe witwa Twirwaneho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Kivu y'Epfo.
Ibitero by'abagwanyi ba Mayimayi byo kuri wa gatatu tariki 26 y'ukwezi kwa gatandatu byatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga mu mihana yo mu Marango bahungiriye imirwano muri santere y'Umudegu hafi yakorera igisirikare cya Monisco ndetse n'ubuyobozi bwa komine ya Minembwe. Bamwe muri abo baturage biganjemo abana n'abagore aho bakambitse hanze ya komine ya Minembwe n'imbere y'urupangu rwa Monisco bavuga yuko ibintu byose byari mu mazu byahiye, inka nazo zasigaye ku misozi abagwanyi ba Mayimayi bazitemaguye.
Twasize zose, twasize izo ya abari babifite babisize n'abahaha kandi bagiye naho bahahira ibintu byose twabisize kuva ku isahani kugeza ku matera y'abana n'ibirengeti byose turahangaha turi ku musozi n'abana ntacyo dufite.
Twahunze turi no mu madego kuko turagenda duhunga n'abana, twatakiye leta nta kintu na kimwe yatugejejeho ahubwo aho kudutabara kiraguma ibintu bitumereye nabi cyane, turahangayikanye n'abana none turasaba ngo mudutabare mugire icyo mwatugezaho. Turabasaba ngo badutabare kabisa, dufite ikibazo abantu bose bamwe abana batakaye ku misozi ntabwo tuzi iyo bari, turifuza ngo mudufashe kabisa muduheze amahoro.
Ubuyobozi bwa societe civile mu Minembwe bushinja umuyobozi mukuru wa gisirikare ukorera mu Minembwe witwa Colonel Katembo Honore uburangare mu gutabara abaturage bicara bicwa n'abagwanyi babo Mayimayi umunsi ku munsi, aho abaturage bavuga yuko uyu mukoloneli yababwiye ko atakwivanga mu ntambara y'abasivile kandi ko abategereje amabwiriza ava i Kinshasa kugira ngo atabare abaturage.
Iyi ntambara igize hafi icyumweru cyose ibera mu nkengero za Minembwe, twagerageje kubwira igisirikare tubatakira tubereka yuko Mayimayi yateye imihana n'abaturage binda abaturage n'ibintu byabo, ariko ibyo byose ntacyo bakoze kugeza kuri iyi saha. Hari imihana imaze gusha winyine, Rutigita yahiye, Masha yahiye, Karongozi yahiye, abaturage bariho barahunga. Noneho abasirikare ubwo waduyegereje hano mu muhana wa Madegu niho tubonye abasirikare bahaguruka nitauzi nimba wenda haricho wakina miyari kukandi tekereza kwa rimu akagambara.
Musa kujitia munsi cyo kuri wa gatatu Koloneli Honore Katembo yavuye muri santere mu Madegu akora urugendo rw'ikilometero kimwe yerekeza mu mwana wo ku Runundu ajya kwitanga abagwanyi bo mu Mayimayi barimo bashaka kwinjira muri santere mu Madegu. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo twateguraga inkuru abasirikare ba FARDC bari bavuye mu mikenke ho mu sekiteri yitombwe bakoze urugendo rw'ibirometero bigera kuri 40 n'amaguru bashobye gusubiza inyuma abagwanyi bo mu Mayimayi bari bageze mu nkengero za santere ya Madegu munugwagana 11 n'igice abasirikare ba Koloneli Katembo banze kubaha amasasu bityo bituma kurasana hagati y'abasirikare ba Katembo n'abasirikare bari bavuye mu mikenke nubwo nta wapfuye cyangwa se ngo akomereye.
No, abasirikare bake bafiranyemo n'abari barinze depo bashakaga babonaga abandi basirikare basa n'abanyamburi ni kamwe se basa n'abavugurwa b'ikinyarwanda bashaka kuhagera bakarasa bagashaka kurasa ariko tukumva bashaka kuvuga ngo bashaka kuko Mayimayi yize gufata izo bikoresho za leta zari bihari.
Iyi ntambara y'abagwanyi bo mu Mayimayi uyu munsi ibaye mu gihe abayobozi bakuru b'intara ya Kivu y'Amajyepfo barimo guverineri abajenerale hamwe n'abaserukira amoko atuye Buvira na Fizi bateraniye Buvira mu biganiro byiga ku mutekano muke uri mu misozi miremire ya Buvira na Fizi ariko abanyamurenge bakaba bahagaritse ibyo biganiro kubera umutekano muke uri kubera iwabo mu minembwe no mu bihogobo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Buvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mu Rwanda inteko ishinga amategeko yaraye yemeje itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yaranze kurishyiraho umukono arisubiza inteko ishinga amategeko kugira ngo irisubiremo irinonosore. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduye ibindi bisobanuro.
Iri tegeko ryari ryaratowe n'abagize inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa munani umwaka ushize wa 2018 ariko rigeze ku mukuru w'igihugu ngo arishyireho umukono arigarura mu nteko. Mukuru w'igihugu yerekanye ingingo zigera kuri 7 zasabirwaga gusubirwamo. Muri izo ngingo zasabirwaga gukosorwa akenshi byari bigendanye n'imyandikire cyangwa se gushaka kurushaho gusobanura icyo iri tegeko rivuga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Bwana Uwizeyimana Evode avuga ko ari ibisanzwe ko Perezida wa Repubulika asubiza inteko ishinga amategeko itegeko mu gihe asanzemo ingingo zidasobanutse.
Gusubiramo itegeko birateganyijwe mu itegeko nshinga ryacu ariko biri mu bubasha bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko atasinye itegeko wenda yaribonyemo ikosa cyangwa yaribonyemo ingingo imwe cyangwa iyindi ishobora kuba inyuranyije n'andi mategeko cyangwa se yaba ishobora kuba yabinyuranyije n'itegeko nshinga. Ziriya ngingo rero mwazumvise muri rusange ni ingingo zisanzwe zijyanye n'uburyo amaburanisha agenda, uburyo umutangabuhamya wanze gutanga ubuhamya akurikiranwa cyangwa se yahanwa, uburyo bujyanye no gushyira mu bikorwa ibihano by'amande cyane cyane ko itegeko ry'ibyaha n'ibihano muri rusange ryo rivuga mu gihe cy'umwaka, iringiri ryavugaga mu gihe cy'amezi atandatu ryo yari yoherejwe kuri sinya, urumva ko byari binyuranye.
Muri iri tegeko harimo ingingo igaragaza amazu afungirwamo. Iyi ngingo ivuga ko umuntu ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa n'ubushinjacyaha adashobora na rimwe gufungirwa muri gereza cyangwa se ahantu handi hatari mu nzu yabigenewe iri mu ifasi ya umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha akorera cyangwa umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha wa gisirikare akorera iyo ukeka w'icyaha ari umusirikare cyangwa afatanije n'icyitso cye. Iteka rya Minisitiri ufite umutekano w'imbere mu gihugu mu nshingano ze rigena amazu ubugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha bufungiramo ukekwa w'icyaha. Kukekwa w'icyaha agomba gukurikiranwa n'ubugenzacyaha bwa gisirikare. Ayo mazu afungirwamo ajyanwa n'iteka rya Minisitiri ufite ingabo mu nshingano ze. Iri tegeko rije gukuraho impaka nyinshi zajyaga zumvikana mu nkiko aho bamwe mu baregwa bakunda kugaragaza ko bafungirwa ahantu hatemewe n'amategeko abandi bakavuga ko bajyanywe mu mazu atazwi. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera avuga ko nta rwitwazo abashinjacyaha cyangwa abagenzacyaha bazongera kugira kuzarenga kuri iri tegeko azabihanirwa.
Birasobanutse, biranafasha n'inzego zishinzwe gushyira aya mategeko mu bikorwa no kuba urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'inkiko, biraza kubafasha kuvuga ngo dore ahemerewe gufungirwa ubwo ahatari aho ngaho biba binyuranyije n'amategeko. Ntabwo wafata umuntu ngo ujye kumufungira iwawe cyangwa se ngo umufungire ahantu muri butike. Ngira ngo itegeko rirasobanutse, ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo uwakora ibinyuranye n'ibyo riteganya ubwo yaba ryishe nkana kandi amategeko nayo ateganya uburyo bibazwa ntabwo twebwe twibaza yuko ikibazo cyari itegeko kuko buriya ikibazo akenshi muri iki gihugu dukunze kugira ntabwo ari ikibazo cy'amategeko ni ikibazo kiba muri enforcement kiba mu kuyashyira mu bikorwa ariko iyo tubonye ingingo runaka twayinoza kugira ngo ibe yumvikana kurushaho icyo gihe turabikora kugira ngo hatazagira n'uwitwaza ngo ntiyayumvaga neza.
Ategeko kandi harimo ingingo igena uburyo gufatira umutungo watorotse cyangwa uwihisha ubutabera wahamwe n'icyaha bikorwa iyo icyaha gihamye uregwa watorotse cyangwa uwihishe ubutabera urukiko rugena uko umutungo uzakoreshwa. Iyi ngingo ivuga ko uwo mutungo ushobora kunyagwa cyangwa gufatirwa ugatezwa cyamunara hakurikijwe amategeko abigenga kugira ngo uzave mu bwishyu bw'abakorewe icyaha. Iri tegeko ryari ryasubijwe Inteko Ishinga Amategeko na Perezida wa Repubulika ngo hakosorwe ingingo zimwe zigaragara ko zitari zinoze ryatowe n'abagize Inteko Ishinga Amategeko bose ubu rikaba risigaje gusubizwa Perezida wa Repubulika akarishyiraho umukono rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi urwego CNC rureba uko itangazamakuru rikora rurasaba abanyamakuru kubahiriza amahame y'umwuga mbere no mu matora yo mu 2020 ndetse na nyuma yayo. Inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo turayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bafatiye ku matora yabaye mu myaka iheze abarongo ya maradio n'abamenyeshamakuru basanga habaye utunenge tumwe tumwe ko gukosora. Harimo kurungika abamenyeshamakuru ku rubuga batevye abamenyeshamakuru bigenza nk'abanyamigambwe ukutubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru n'ibindi. Urongo rwego sense Nestor Bankumukunzi asanga ariko uruhara rw'abamenyeshamakuru mu matora ari ntangere.
Cyambere cyoco nuko uruhara rw'abamenyeshamakuru muri iki gikorwa cyo gutunganya amatora ari gikorwa ntangere mbere ntasubirizwa kuko byagiye biraboneka ngahe iwacu muri kahise eka mbere no mu bindi bihugu. Muri icyo gikorwa rero bahamagarirwa gukora no gukora ibyo byose bishoboka kugira ngo habe amatora atunganye mu gihugu kugira ngo naho ayo matora atungane no gutanga ubutumwa butuma abantu ubwa mbere hoho bamenya gutora icyatsi n'ururo bigisha abantu ibijyanye n'amatora amatora atunganijwe ryari amategeko agenga amatora n'ayahe bakabigisha neza hanyuma bakagenda muri amatora bazi icyo bagiye gukora.
Kiretse ko abamenyeshamakuru boronswa inyigisho ku kuntu bakwigenza mu matora warongoye ubwo rwego asaba barongoye amaradiyo kugira icyo baterereye.
Ariko twabonye yuko ibikorwa byinshi kandi bihambaye biba guhera uno munsi ukuvuga imbere yuko amatora nyezina aba kijya gihe twahawe uburyo none kuva uno munsi gushika kiriya gihe twakora iki individuellement en tant qu'organe de presse collectivement en tant que media ntiturindire cya gihe cy'uburyo buzoza kandi tuzi neza yuko ikintu kiturindiriye gihera uno munsi hari ababitanguye babasinasi ni byiza mugabo collectivement hari ikintu mubona twakora kugira ngo tube turakompanya processus kubera amatwa asumi irataje ihindutse muri indwi bazoransa karande elektorali.
Abasabwa kugira icyo baterereye mu matora bo bavuga ko uburyo bw'amafaranga atari kirenga icyo babona boterera ni nk'amamodokari yo kunguruza abamenyeshamakuru nko mu gisagara cya Bujumbura. Umuyobozi wa radio Nderagakura Gorgon Sabushimike n'umwe muri aba bayobozi
muti mbega none twahariho nk'abantu bafite imiduga ikomeye ngo none nko mu gihe tuba tugomba kugira nk'igikorwa iyo miduga ikomeye iri batayizana dukome tuyihiza itoro rero ndivugira bwase no kugira abandi hariho imiduga ishobora kuba yoduga ruguru bw'abandi y'ibitoro duga ruguru nimusangira kuze promenade ngahe Bujumbura hose ari nk'inkoba kibereyeho ngahe Bujumbura nkumbure umuntu yo bica fasha akadepasa nk'abantu hagira amakuruse ngaha muri ville mu gihe haba hari sinerji ibyo nazo bisaba yuko icyo gihugu kibaza gutunganya hanyuma abajeje bimenyesha amakuru bagaheza bakabyumvikana bakabihanahana kwibyirindiye nibaza yuko dukorera igihugu twese kandi ngira ngo bishoboka.
Mu gihe ibimenyeshamakuru n'amaradiyo by'abigenga atahandi bisaba imfashanyo atari mu bihugu byo ku migabane ya Amerika na Buraya, Leta y'u Burundi ishikiriza ko izo mfashanyo itazishaka. Chanel Sabimbona, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru, yabigarutse ko muri urwo ruganda.
Kini na sababu shikiliza nuko muri prevision budgetaire ya ushirangani bari bwafitanzie uburyo butari munsi y'ibiryo 5 kugira ngo turabe yuko boterera gusahiriza ibinyamakuru kubivuga biritegurira guherekeza amatora je rwa ni turamenya neza zero budget izoba iyo nyene twasabye mugabo mwizero uriho yuko leta nayo nyene izoza no muganda ukwiye kugira ngo ibinyamakuru biherekeza amatora kuva imbere hagati n'inyuma murazi kubonye ndetse bamukuyungwe bya gabe kumere avuga ati amatora y'iwacu kandi azotungwanywa n'abarundi bo nyene yongere asigikwe ku nguvu z'umwereko sigura rero yuko si turiko turasaba kwe za puis financier nabonye yuko abereke bigira business initiative fonde na sozi ni po les elections il faut que tu sois tuhagabira tukaraba yuko bihuye n'intumbero y'igihugu
mu kurangiza ugo ruganda rw'umunsi umwe kwamenyesha makuru urwego sense n'abarongo ya maradiyo n'ibinyamakuru bagize ico bumvikanye nuko imbere y'uko kwezi kwindwi uno mwaka kurangira boba bashinze umugwi uzoburongoye uruganda ruzokurikiranira hafi amatora yo mu 2020.
Desire Atungimana urakoze. Amashyirahamwe atatu yigenga yo mu Burundi, AJAP, Avenue 26 na Kazaf aramagana icyegeranyo cya Human Rights Watch gisaba ONU guhana abategetsi b'u Burundi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika neza akurikiranye inkuru arayiduha neza.
Mu itangazo rusange ayo mashyirahamwe yasohoye rigasomwa n'umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka ruhana iterambere rya Afurika JAP avuga ko anegura ibyashyikirijwe na Human Rights Watch mu cyegeranyo cyayo cyo kuwa 12 uku kwezi. Iryo shyirahamwe ryadomye urutoki kuri bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure n'abajeje intwaro ko bafite uruhara mu iburabuzwa hamwe n'ihamwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu makomini atandukanye y'u Burundi na amashyirahamwe ya Avenue 26 Kazaf na JAP ahamagarira Abarundi n'amakungu kudaha amatwi ibyo Human Rights Watch yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano gukurikiranira hagufi ba mu Burundi no guhana abategetsi bagirizwa ayo mabi yerekana ibyo yagize iryo shyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu. Eric Nsengimana n'umukuru wa JAP.
Human Rights Watch ibandanya yerekana uguhengama hamwe n'agatima k'amacakubiri kajyo aho rivuga ingoro y'umugambwe CNR yaturiwe muri komine Nyabiraba ariko ntigigere rivuga ingoro y'umugambwe CNDD FDD yarashwe muri komine Mpanda. Amashyirahamwe AJAP Kazaf na Avenue 26 afata izo nkuru zishafuza Burundi muri kino gihe kidashika n'umwaka gisigaye ngo amatora y'umwaka w'ibihumbi ubwoba abenegihugu no kwiyamamariza abasambura Burundi kugira ngo bikunde badusubize mu ihumbi nk'uko byagenze mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igitangaje kandi Human Rights Watch ntacyo gigeze rivuga ku bijyanye n'abatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 hamwe n'imigumuko yahitanye abantu n'ibintu ndetse abo bantu bakaba batsindaro mu bihugu bya Buraya ababatumye.
Ayo mashyirahamwe asa nayibaza ibibazo nubwo atabitangira inyishu
mubo mu nzego zirongoye igihugu. Ibyo nivyerekana ko by'ukuri ikinyegeje inyuma gikomeye mu vyo Human Rights Watch bishikiriza. Amashyirahamwe aja Kazaf na Avenue 26 asaba ubutungane bw'u Burundi gukora ico bujejwe mu guhana abakoze ayo mabi. Asaba kandi Human Rights Watch kwisubirako rikabeshuza izo nkuru z'ibinyoma ku Burundi canke mwo kimwe ryemere ko ryacitse umugambwe hanyuma rireke kwinyegeza mu kwiyitango riharanira agateka kazi na muntu.
Abafite ibyo basabwa si Human Rights Watch yonyene.
Amashyirahamwe ya JAP, Kazaf na Avenue 26 arangije asaba Abarundi muri rusange kuguma bafatanye mu nda mu butandukane bwabo mu kwitabira ibikorwa by'iterambere mu kubaha indongozi by'umwihariko gushyira inguvu hamwe mu kugwanya umwasi wa twese dusangiye ari wo bukene. Muri make bimama twibasesa nkuyoze n'amakuru y'ibinyoma acamwo imice abantu.
Human Rights Watch ryo shyirahamwe ryonyene muri no minsi ryasohoye amatangazo risaba amakungu gukurikiranira hagufi biba mu Burundi. Umuntu uheze shyirahamwe rikinga amatati International Crisis Group naryo ryavuze nk'ibyo nyene ryo ryashyitse kure rigeraho risaba umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC gufatira ibihano Burundi kugeza no kwiyumvira kufuta muri uwo muryango hamwe abategetsi batokwemera ibiganiro bitumanye politike bahunze igihugu batahuka gutegura no kuja amatora y'2022 ariko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yamaze kubakura ku nzira abacibaza ko hagishoboka ibiganiro bibera hanze y'igihugu mundu weze yavugiye Bujumbura ati ibiganiro bibera hanze y'igihugu vyararangiye ntibizongera Roger Wikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho sport n'imikino Fidel Niyongabo we umwanya no wawe
urakoze Thomas ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri kitondo turavuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burundi ku rwego rw'abapfasoni ku nkino zo mu ntango z'igikombe cy'ibihugu vya Afrika ziriko zibera mu gihugu cha Misiri hamwe n'igikombe cha Copa America kiriko kibera mu karere ko muri Amerika mu manuko Tuhere kungino ziganwa ry'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni zibandanya kubera mu gihugu cy'u Burundi iryo higanwa rigeze muri kimwe cya kane imigwi serukira gihugu yashitse muri kimwe cya kane n'ubwongereza Norvège ubu Burundi leta zunze ubumwe za Amerika ubutaliyano ubuholande ubudagi n'ubusweda ejo ku munsi wa gatanu ubu Burundi buzohura na leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu bwongereza uzokina na Norvège ku munsi wa gatandatu ubutaliyano buzokina na Holland mu gihe ubudagi buzokina n'ubusweda bwabaye bwa mbere ubuhinga bwa video bita VAR ufasha abahagarikizi b'inkino n'abafasha babo bukoreshwa mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni mu gihe ubwo buhinga bushimisha abatari bake mu gutuma atamugwe urenganywa mu gihe hari ivyo abahagarikizi b'umupira w'amaguru baba batabonye nk'umupira uba warenze umurongo w'igori cyangwa abakinyi baba bakoze ku mupira n'amaboko mu kibanza kiri imbere y'igori bita service de réparation mu rurimi rw'Igifaransa harabidogeye ubwo buhinga rushasha abakinyi b'ibihugu bya Nigeria na Cameroon bari dogeye cyane ubwo buhinga mu kuvuga ko bwabaringanije ku bitsindo babona ko bari binjije mu buryo bwiza yamara ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rivuga ko rishimishwa no kugene ubwo buryo umaze gukora gushika ubu mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni kiriko kibandanya kubera mu gihugu cy'u Burundi Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubandanya gukurikirana ikiganiro cereke inkino inkino zo mu ntango z'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika zirabandanya kubera mu gihugu cya Misiri tubibutse ko bwabaye ubwa mbere imigwi inserukira gihugu ine yo mu karere ka Sekafa ironka itike iyo kuja muri icyo gikombe no kuvuga ibihugu bya Uganda Kenya Tanzania n'u Burundi Gushika ubu mu nkino zimaze kuba ahiyo migwi yagizemo uruhara iyo migwi ndi yatanguye neza uretse umugwi inserukira gihugu wa Uganda mu nkino za mbere mu mugwi A Uganda yatsinze Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibitsindo bibiri ku busa ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye mu mugwi B Burundi bwatsinzwe na Nigeria igitsindo ku busa uwo munsi nyene Tanzania yatsinzwe na Senegal ibitsindo bibiri ku busa mu gihe Kenya yatsinzwe na Algeria ibitsindo bibiri ku busa ku munsi w'Imana urangiye mu mugwi C Ejo ku munsi wa gatatu Uganda yaranganije na Zimbabwe igitsindo ku kindi mu mugwi A mu rukino rugira kabiri Uganda akaba aricyo gihugu cyonyine gihagaze neza gushika ubu mu migwi iserukira karere ka Sekaf mu nkino ziza kuba uno munsi wa kane Burundi buza gukina na Madagascar mu gihe Kenya iza guhura na Senegal Tanzania nayo ikine na Algeria Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC turangirize ku ihiganwa ry'igikombe cya Copa America mu karere ko muri Amerika mu manuko cy'uyu mwaka kiriko kibera mu gihugu cya Brazil imigwi yashitse muri kimwe cya kane cy'iryo higanwa ni Brazil Uruguay Argentina Colombia Chili Paraguay Peru na Venezuela uno munsi kwa kane Brazil iza gukina na Paraguay mu gihe Venezuela iza gukina na Argentina ejo ku munsi wa gatanu Colombia izokina na Chili mu gihe Uruguay izohura na Peru ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru mu karere ko muri Amerika mu manuko Comebol rirashimishwa n'ikoreshwa ry'ubuhinga bwa VAR bufasha abahagarikizi b'inkino mu gikombe cya Copa America aha niho turangirije amakuru y'inkino twahita tubafitiye muri iki gitondo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri iyi nkuru dushorejeho amakuru y'iki gice cya mbere cy'iminota 30 y'uyu munsi ndabashimiye cyane mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika.